Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki ya 18 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2015. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Internete yacu ni radio yacu voa.com. Turi no kuri Facebook VOA Radio yacu. Bibaye saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ndabashuhuje cyane mwabonye Imana ikingura. Ni Thomas Kamirindi ubaramutse.
Muzi babagereza ngo harimo yuko ngo bivugwa yuko bari mu migihungabanya umutekano bacita tente ya rasire tente yari doreta ariko akaba atakina kimwe batanze cyo bakivyemeza.
Uyu ni Eric Nizigiyimana umushingwamanza cyangwa se avoka w'umuyobozi w'ishyaka MSD muri komine Muyinga watawe muri yombi. MSD ni rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru rero turayahera kuyo hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Ndabaramukije, ndamutsa n'abariko baratwumviriza. Aya makuru tuyahere muri Burkina Faso, aho umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi ku munsi wa gatatu yamenyesheje ko perezida na minisitiri we wa mbere bameze neza kandi ko bagiye kurekugwa bakidegemvya. Ivyo uwo mu generale azwi ku izina rya Gilbert Diengere yabimenyesheje Ijwi rya Amerika ku munsi wa kane, ni ukuvuga ejo. Hasigaye umunsi umwe igisirikare gikomboye inzego mfata kibanza z'ico gihugu co muri Afrika yo mu burengero. Uwo mu generale yatangaje ko igisirikare cafashe ubutegetsi kuko inzira ya politike Burkina Faso yariko iratumbera yarimwo amahinyu. Yongeye avuga ko agiye gutunganya ibiganiro vya politike birimwo imigambwe yose kandi yemera ko azotunganya amatora ku itariki izokumvikanwako. Ayo matora yarategekanijwe gutunganywa ku itariki 11 z'uku kwezi kuza. Igihugu ca Burkina Faso rero cari cimirije amatora y'umukuru w'igihugu kuri iyo tariki tuvuze. Abantu batatu nibo bamaze kumenyekana ko bafuye igihe abanyagihugu batana mu mitwe n'abasirikare biyamiriza ifatwa rya perezida na minisitiri wa mbere ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kiri hafi igisagara cya Ouagadougou muri Burkina Faso. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu cya Burkina Faso imenyesha ko amabarabara yo mu gisagara atari make yugaye. Ku mugabane wa Buraya, inama nshingamateka y'Uburayi irashigikiye ingingo yo kugabanganya impunzi zishika 120,000 mu bihugu byose bigize ubumwe bwa Buraya mu ntumbero yo gutezurira ibihugu biri ku mipaka y'Uburayi, aho bigaragara ko ibyo bihugu ari shikiro ry'impunzi zija gusaba ubuhungiro. Iyo ngingo yemejwe ejo kuwa kane n'abashingamateka 372 kuri 124 bayanse, ariko 54 nabo ntaco bayivuze ko. Ikigiye rero gukurikira nuko abaminisitiri b'intwaro yo hagati b'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya bayemeza. Ico ivyo bizoca bituma ibihugu vyari bimaze iminsi vyanka kwakira izo mpunzi ataruvugiro bizoba bigifise. Kibazo ca Irani n'ibigwanisho mu kwezi kuza kwa 10 niho yamasezerano ya Irani ku bigwanisho vya nucléaire azotangura gushigwa mu ngiro. Ivyo vyamenyeshejwe jo kuwa kane n'abategetsi bo muri departement ya leta hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisigaye ngo ni ugukurikirana inyifato ya Irani ku bijanye n'ayo masezerano imbere y'uko icyo gihugu gikugwa ko ibihano mu by'ubutunzi cyafatiwe n'amakungu. itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kuza niwo munsi azotangura gushigwa mu ngiro. Irani niho kizotangura gukuraho ibimashine biharugwa ku bihumbi bihingura ubumara bwa nikleyere bakavyimurira mu bundi bubiko. Irani kandi gisabwa gushira ahabona ibiri mu mahinguriro ya nikleyere. Abo bategetsi bo muri departement ya leta zunze ubumwe za Amerika bamenyesha ko mu gihe Irani cokwega amaguru mu gukora ibyo gisabwa ibihano bizoca bigumizwaho. Mu gihugu cha Ukraine ishirahamwe rijejwe umutekano n'imigenderanire mu Burayi mu camake OSCE ryaraneguye ejo ku munsi wa kane ingingo Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine yafashe yo gusinya itegeko ribuza abamenyeshamakuru mvamakungu 41 kwinjira muri Ukraine mu kiringo cy'umwaka. Ayo mashirahamwe amenyesha ko iyo ngingo ari kwima abamenyeshamakuru uburenganzira bwo kumenyesha amakuru. Abaserukira ayo mashirahamwe babandanya bati amareta arafise uburenganzira bwo kugwanya abagira iterabwoba no gucungera umutekano w'abanyagihugu bavyo. Ati ariko kubuza abamenyeshamakuru kuja kurondera amakuru aho bashaka si ugucungera umutekano na gato. Basaba Perezida Petro Poroshenko kwisubira ko agasinyura iryo tegeko. Inkuru idushikiriye mu kanya kuvya Burkina Faso, inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yarakoranyejo ku munsi wa kane itariki 17 z'ukwezi kw'icyenda, aho icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONI ajejwe ibya politike Jeffrey Feltman yababwiye uko ibintu byifashe muri Burkina Faso. Iyo nama iriyamiriza yivuye nyuma inyifato abasirikare bajejwe umutekano wa perezida bagize. Inyifato yabaye mu gihugu mu gihe ico gihugu cyari kirongowe na leta mfata kibanza, leta ariko itegura amatora y'umukuru w'igihugu. Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi isaba ko perezida Michel Kafando na ministre wa mbere Isaac Zida ndetse n'abandi bategetsi bagizwe imbohe borekugwa vuba bwangu. Iyo nama isaba ko isaba abo basirikare bagumutse gusubizaho leta mfata kibanza bidatevye. Basaba abegwa n'ivya politike bose muri Burkina Faso kubahiriza ikirangaminsi c'amatora.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi ubu mukanya na makuru yo mu biyaga bigari. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho rero amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi kuva ejo bundi kuwa gatatu nejo kuwa kane umunsi wose quartier ya Mutakura y'umurwa mukuru Bujumbura yari ugoswe n'abapolisi, nta winjiraga nta wasohokaga. Igipolisi cyatangaje ko cyarimo gisaka intwaro. Tabita Mukamusoni yakoze inkuru.
Mu bwinjiriro bw'ibarabara rija ku Mutakura hacungerewe n'abapolisi, uje kwinjira umupolisi amubwira ko bidashoboka. Aho ni kuri station iri mu ihuriro ry'ibarabara riva mu gisagara hagati rija ku Mutakura n'ibarabara bitajya Kanyoni. Amapikipiki abantu bafise udufuko tw'ibintu, ugaruka rufise ibikoresho by'ishure biboneka ko ari ugaruka bwiga muri za kaminuza, nibo bari ngaho barindiriye kurunkurusha go kwinjira mu hiri wabo. Abamenyesha makuru nta ruja go kwinjira ngo barabe biriko birabera muri quartier ya Mutakura. Baronsi bamwe mugwaruka twashoboye kuvugana babujijwe kwinjira bavuga ko kuva ku mugoro wa kuri wa gatatu batarashika mu mihani wabo.
Mama mutako twumvise nyene bikubitanye ne bagubita grenade tubumbanye na masasu menshi chaturiruka acha barugare barabara chaturara hanze no ni turinji ariko ni turamenya ari ibintu bari ko barakwana ni turamenya ibyo bari mu
nayo ngaho muri station
cyese ndumushoferi
Mhm.
Pikipiki. Byatanguye kononekera mu masaha ya saa 9. Niho nazino nkasanga abantu bari mu kwiruka tutazi ibintu ibyo ari byo. Ngo rero gushika ku mugoroba byarase yuko ntaha naho nabiki moto imoto yarahajya kuri station hajya byarase yuko umuntu ari buhashike ngo abiki cyumwe. Ubwo turara mu gahinga. Uno munsi mu gitondo twazindutse dukikije ni police. Ni police bavuga yuko baze gusaka ibigwanisho. Ubwo gushika igisaha nta muntu numwe arahonyora umuhana wiwe azi ibyahiriwe cyane uko bimeze.
Icegera cy'umvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye ijwi rya Amerika ko kumutakura hugaye kuva ku wa gatatu ku mugoroba kubera grenade zitandatu zahatewe zitanu muri zo zaraturitse imwe ntiyashoboye guturika. Nkurikiye yavuze ko vyose byatanguye ku muhinga mukuru wa gatatu aho umuntu aba kwibarabara rya kane yatabaje igipolisi kubera umusuma yaraje kwiba. Uwo musuma amaze gufatwa abapolisi bamutwaye kumufunga haciye hazi pikipiki yo mu bwoko bwa bajaji igitera grenade muri abo bapolisi. Inyuma yaho haje abantu batera izindi grenade zitanu na muntu yakomeretse canke yitanwe n'ico gitero nk'uko icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yabimenyesheje ijwi rya Amerika. Ariko amakuru dukesha bamwe mu bapolisi bari bacungereye iyo quartier avuga ko hari abapolisi bakomerekeye muri ico gitero naye abanyagihugu babaho kumutakura bo bavuga ko hari n'abapolisi bapfuye. Uyu musore ati naho avuga ko aba muri ayo quartier bera bose mugabo harabari ko baragwa mu mporero.
Bo general inga muri quartier nazindutse mu gitondo karikari nja kwishura ariko kugeza ubu urabona yuko bitarakunda ko twinjira. Ariko gusa cyo dusaba nuko etwe turagwa mu mporero y'ibirutazi abanyagihugu aba bo bashaka gutana mu mitwe n'abapolisi kibaza yuko twebwe boraba ahandi hantu baza kubigirira kugira ngo quartier yacu itekane.
Abapolisi barabagiriza yuko namwe mubaza arimwe mubabika je nti bari
bo twebwe ntabo tuzi yuko yabatwara tubazi batwara batanze ariko kubera yuko tutabazi twe twumva gusa ibintu bituragurika kugoro cyane cyane mu masaha ku mugoro iyo rero kubiraturagurika bavuga yuko arugwaru ariko birageje kubiraba turabona natwe abantu muri karitsi dusanzwe tubamwe turabona yuko ugwaruka kwiye kwitwara neza kareka ibyo bintu kuko tubona umenga nibishobora kuzoruteza ingorane tw'abanyagihugu.
Twebwe icyo tuzi coco aha kumutakura hari abanyagihugu benshi nyimba bitera barashobora kuza nyimba ari amagrenade bakayatera bava handi mugabo ubundi hoho bagaca bigira
ni muhimu saba ko vyogenda gute kumwanyiza ari kugenda.
Twebwe icyo dusaba twebwe ni uko igipolisi cyokora akazi kacu umugabo kikubahiriza n'abanyagihugu kuko abanyagihugu bose ibyo bintu ntabyo bazi benshi harimo abagore harimo abana gushika urumva buganiwe umuntu batazi ibyo ari byo ikindi naco nk'ubu uri umuntu w'umusore ukaburi kurarengana ugacufatwa urumvugiye gupfungwa ntuzi cyuzize benshi bariko barapfungwa benshi turafite aba benshi bo muri karitsiye bariko barafatwa kandi by'ukuri atandi kintu na kimwe bazi.
Nashatse kumenya igituma ukumutakura habera iryo sakwa uwo mwanya wose bamwe mu bapolisi bavuga ko ari ukugira abantu baba ngaho berekane abakora ubwo bubisha kuko hashobora kuba harimwo ababazi. Ariko icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yemeza ko ahantu hose humvikanye amasasu canke amagrenade ni ukuvuga humvikanye ibigwanisho bikiri umuriro inzego z'umutekano zica zifata ingingo yo kuja gusaka ibigwanisho umwanya zishakiye kandi umwanya wo gusaka n'abajeje umutekano bo nyine bawimenyera. Sikari cya mutakura gusa yumvikanye mwo ibigwanisho bikiri umuriro kuri wa gatatu no mu Kamenge aho bita kuri Gare du Nord haratewe grenade mu kabari kwitwa Michel mu masambiri z'ijoro. Aho ho hari n'umuntu yakomerekeye kwibarabara gicumi kuri Teza muri Kamenge nyine naho haratewe grenade ariko nta bintu byahononikariye nk'uko icegera cy'umuvugizi w'igipolisi abandanya abimenyesha. Aho mu Kamenge ariko igihe twahaca nk'isaha 8 n'igice twasanze ibikorwa bibandanya ukuri kwamye. Nabajije Pierre Nkurikiye niba mu Kamenge naho harasatswe ibigwanisho ko bavuga ko ahumvikanye ibigwanisho bikiri umuriro hose haca hasakwa ariko nta byinshi yashimye kwishura kuri ico kibazo. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iryo rubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubandeza urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukiri mu Burundi, umukuru w'umugambwe MSD muri komine Muyinga yatawe muri yombi. Polisi imurega guhungabanya umutekano w'igihugu. MSD ni rimwe muri ya mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze arakurikira iyi nkuru.
Kumusi wakabiri wei ndwi kumuhingamo niho Jean Baptiste Nshimirimana batazira John asanzwe arongoye umugambwe MSD muri komine Muyinga yahagarikwa n'urongoye iperereza aho imuyinga nyene yahagaritswe ari kumwe n'abandi bantu batatu harimo umunyezamu wiwe n'abandi bashitsi babiri umwe aturuka muri komine Rango mu ntara ya Kayanza undi aturuka mu ntara ya Kirundo. Ayo makuru dukesha ishiramwe APRODH igisata cy'imuyinga arongera akavuga ko urongoye iperereza imuyinga amaze kubashikiriza igipolisi baciye batangura kumvirizwa n'inyamiramabi imuyinga. Eric Nizigimana umushingwa manza ariko arabunganira avuga ko afite icyizere ko bagiye kurekugwa vuba kuko dosiye yabo igaragara ivyo akabivuga afatiye kucaha kibafunze nubwo kiremereye
ivyo babagereza ngo harimo yuko ngo bivugwa yuko bari mu migihungabanya umutekano bacita tente arasire tente yeri doleta ariko akaba atakintu nakimwe batanze cyo bakivyemeza kandi noneho bakavuga yego ngo bivugwa kuko nabo nta kintu cerekanye bigeze bazana kivyerekana abo nabo ndiko ndafasha bakaba bara nabasatsi bakabura n'ikintu kimwe cyotuma babashyira ku cyo cyaha tukabona yuko ngira ngo baje amatohoza bashaka gucaba barekura kuko ariko bazira umukeko na cyane cyane yuko Jean Baptiste yafashwe mu kanda cy'uwundi muntu bari kwarondera atariwe ariko bakavuga yuko ngo bamuhuze bo barondera bacya musubira mu kibanza ivyo n'izo bikabitaho mu mategeko k'umuntu wese abazwa icyo yakoze.
Izindi ndongozi za MSD imuyinga zivuga ko zakiranye umubabaro n'ubwoba iryo hagarikwa rya Jean Baptiste Nshimirimana naho bavuga ko bafite icizere kwirekugwa yiwe. Kariyo Gedeon ni cegera curongoye umugambwe MSD mu ntara ya Muyinga.
Twavyakiriye nabi, twavyakiranye ubwoba, dufatiye uko abandi bamariko aravuga ati imigambwe iri muri opposition era abawosanga ibi nibi bavugwa kuri bavuga kwibi nibi no tukuyumvira tuti wosanga ari muri iyo nzira ariko naharu mubabaro turafise icizere kubera abari batangwe kwafungira ubwa mbere baravuye barabakuye mu bapfungi w'ahantu hatse kandi baramuduha tukavugana aratubwira yuko uko abibona nabo bari kumwe bari kwarumvirizwa neza tukatwitse ko butungane bazo barekura kuko geze umunsi ntacu bagirizwa
ibyaro bwa mufite namwe nk'indongozi za MSD
muri rusangi ubwo bantu bishora kubura dufatiye ku byo twumva ku maradio ibivugwa hijya no hino haravuga ati tugiye kugira ibi abandi nabo ati tugiye kugira ibi ugasanga ati nanje ko ndi muri uyu mugwi wosanga muri izi nzira cyangwa ziriya ndatumberewe ishora kugirirwa nawe mwanya no mwanya.
Tumaze kwegera igipolisi cy'inyamiramabi imuyinga opeje Jean Bosco Mbogambi icegera cha komiseri w'igipolisi cy'inyamiramabi imuyinga avuga ko iyo dosiye ikiri mwitohoza kugira ngo barabe ko bikwiye ko ibandanya muri parke chanke ko atacaha kirimo kigaragara. Imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda FM 104.3 mu Rwanda. Hirya no hino mu Rwanda imbwa z'inzererezi zongeye kwibasira amatungo n'abantu. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yagiye kureba uko byifashe mu karere ka Bugesera asanga abantu babiri byibura bamaze kwicwa n'ubumara bw'imbwa zabariye abandi barenga ijana barimo barivuza ibikomere batewe n'imbwa z'abarumaguye. Eric Bagirubusa rero yari mu Bugesera.
Tuvuganire ibintu kugira ngo ngewe nk'umwana uhekurwe n'imbwa utoroye itara kugira akamaro igusigire ibibazo ubutwara gushira utwara utwacu ntacyo umuntu afite ni mayibabo yaho ngaho kandi hari umuntu ugira hejuru ikibazo cy'imbwa ugiranye n'ubuvuzi bwayo n'ibiki ni ibintu bibabaje mudufashe.
Abo ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rweru ho mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda batabaza kubera ikibazo cy'imbwa z'inzererezi ziri kurya abantu n'amatungo hirya no hino mu gihugu. Bwana Jean Pierre Sebatware na mugenzi we mu murenge wa Rweru bavuga ko imbwa zari yabana babo mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka kubera gutinda kwivuza bishingiye ku bushobozi buke bibavira mu rupfu.
Nanjye wanjye zara munejwe naramushingwe ku itariki 20. Ngiye twarageye tugeze Nyamata ndumva twararaye iminsi ibiri banga kutuvurira baravuga ngo keretse ufite ubushobozi akirwana ubwo tubonye rero bimeze gutyo twirukanye ku murenge nawe buri cyo ukora babose twari kumwe nyine ubuzi ko icyo ukora rero natwe tubura mikoro ushoboye kujya kuvuza mu Kinyarwanda akagenda bakamugomba kumuhorera nuko nyine
ngeho biranababaje cyane kuko umwana imbwa yamurumye ku iteriki enye z'ukwezi kwa karindwi umwana ese bujyana kwa muganga ndakurikirana ndavuze ndateza inshinge hari mu muhima izamena ziteza kuri 13,500 rumwe kubera n'izindi serivisi bamukoreraga kuko ngiye ari hamuriye yamushwanyaguje amaboko hafi no ku mutima ubwo ngubwo naramuvuje maze kumuteza inshinge namaze kumuteza enye baramwandikisha ubwo nyuma yaje kongera gufatwa n'ubumara bw'imbwa n'ubundi arapfa
Nyuma yo guhamiriza ijwi rya Amerika koko hari abantu babiri bapfuye bazira kuri umwe n'imbwa mu murenge wa Rweru. Bwana Kayitankore yatubwiye ko kuva mu cyumweru gishize bafashe ingamba zikomeye, ingamba zibasira imbwa z'inzererezi.
Izo ngo zifite abantu babiri bitaba Imana, biturutse kutivuza nibivuje abantu 13 bo barivuje kandi barenda boroherwa abari sasha na nuzere kuri ADPR bitaro bya Nyamata. Tumaze kumva ibibazo bihari by'abantu bayenda baribwa bafashe ingamba zo gushaka umuti utega imbwa zose zirira kwa sozi kuburi tumaze kwicamo imbwa zigera kuri 52 zose ikuko kirakomeza n'ubundi
urukingo rumwe gusa kuwa rumwe n'imbwa ngo ruhagaze ku 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda abafite abana babo barumwe n'imbwa mu karere ka Bugesera batishoboye bataye icyizere Madame Claudine Mukaruriza afite abana babiri barumwe n'imbwa
Na kizere nagira kuko abana babiri imbwa iramutse impekuye bose bakagenda urumva na kizere namba nshobora kugira nshobora kwicara nanjye ndi muri bamwe ndetse nshobora no kuba nagira ihungabana bitewe n'abana babiri nabamburiye pere rimwe kandi nakagombye kujya mu buyobozi bakagira icyo bamfasha ariko ntacyo bashobora kumfasha
Ahari ku buyobozi bw'akarere ka Bugesera bwabwiye ijwi rya Amerika ko abaturage barumwe n'imbwa badashoboye kwivuza bwumvikanye n'ibitaro bya Nyamata mu Bugesera kubavura akarere kakazabishyurira Madame Priscilla Uwiragiye ni umuyobozi w'akarere ka Bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage
nyuma yuko bamaze kurumwa n'imbwa abari babishoboye batangiye kwivuza biteza inshinge kubera hari harimo n'abatishoboye twagiye tubafasha hanyuma dusaba ibitaro hariya bikuru kutari Nyamata bagura inshinge bazizana ku bitaro noneho abo tubasaba ko bakomeza kuza bagakomeza kwitereza hafi kuko mbere batangiye bitereza ku muhima ariko nyuma dusabitaro ko baziza hafi kugira ngo bashobore kuziterwa bose n'abatishoboye nabo twabasabye bose yuko baza bakabatera noneho twe nk'akarere tukazabishyurira hanyuma kandi nabo turimo tubatera rwose ngira ngo bamwe n'inshinge barenda kuzirangiza nta kibazo ubugihari twarabikemuye
ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kubona muganga w'inyamaswa ngo adusobanurire byimbitse ku muntu wahuye n'ibibazo byo kurumwa n'inyamaswa zirimo izibana n'abantu nk'imbwa nitumubona yazabidusobanurira kurushaho mu biganiro byacu bitaha ni nacyo kimwe n'abashinzwe inyamaswa mu kigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB icyakora mu mpera z'icyumweru gishize batangaje radio y'igihugu ko iki kibazo kitoroshye bavuga ko mu gihugu hose hamaze kwicwa imbwa z'inzererezi zigera ku 4,500 kandi ko ari gahunda ikomeje mu mbwa 18,000 zibarurwa mu Rwanda ariko abagira ubusa ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
inshuti zacu ubu none ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Inyuma y'iminsi mike iheze President Salva Kiir wa Sudani y'ubumanuko ashize umukono ku masezerano yo guhagarika ingwano imaze amezi 20 impande zombi ari leta ari nabo batavuga rumwe baramaze kutayubahiriza nk'uko yarategekanijwe amaraporo yo kwizigira amenyesha ko ingwano yasubiye kwaduka cane cane mu turere twa Nile yo mu buraruko nahitwa Unity State inama ishinzwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaramaze kugabisha impande zose ko kutubahiriza ayo masezerano yo guhagarika ingwano bizotuma hasubira gufatwa ibihano birimo gukurwa ku masoko yo kugurira ku birwanisho ingwano y'ubumanuko bwa Sudani yadutse mu kwezi kwa 12 umwaka w'2013 mu gutumvikana ko gupfa ubutegetsi hagati ya President Kiir n'icegera ciwe Riek Machar iyo ngwano kandi yuguriye imishamirano y'amoko hagati y'abadinka President Kiir yamukamwo n'ubwoko bw'aba Nuer Machar aturukamwo Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu barahitanywe n'iyo ngwano abashika miliyoni 2 nabo baratizaho barahungira mu bihugu bibanye izindi ngarukamize iyo ngwano nuko abantu bashika imiliyoni 4 bugarijwe n'ubukene n'inzara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yafashe amasezerano yo guhagarika ingwano yo kwa 29 z'ukwezi k'8 hagati ya President Kiir n'icegera ciwe Machar nk'intambwe nziza mu nzira yo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ingwano ziherutse zerekanye ukwizirwa gukwe mu byo abo bategetsi babiri bari biyemeje mu gushira mu ngiro ya masezerano bica bituma nayo masezerano nyene atagaciro. Leta ya Washington ihamagarira impande zose guhagarika gusotorana no gusomborokanya, izo mpande zigashira inguvu ku bikorwa byozana umutekano rama mu biganiro vyimirije. Uwo wese azobangamira inzira y'amahoro azobona ingaruka mbizavyo. Arico gituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokorana n'inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungoni kugira ngo ibandanye ibihano nk'uko bitegekanijwe n'ingingo inomero 2026 y'inama y'umutekano ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi izobandanya ikorana no wose yatoye gukurikira inzira y'amahoro kandi yemeje gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro ku nyungu z'Abanyasudani bo bumanuko bose.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti zacu amakuru twabateguriye muri iyi minota 30 ubu ngubu arahumuje. Aloyizi Bigirimana ariko aragarutse muri studio kugira ngo twibutse muri make avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Makuru twongere tuyahere kuri Burkina Faso. Inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yarakoranye ejo ku munsi wa kane, iriyamiriza yivuye inyuma inyifata abasirikare bajejwe umutekano wa perezida bagize inyifata yabaye mu gihe ico gihugu cari kirongowe na Leta mfata kibanza yariko itegura amatora y'umukuru w'igihugu. Iyo nama isaba abo basirikare bagumutse gusubizaho Leta mfata kibanza, basaba begwa n'ivya politike bose muri Burkina Faso kubahiriza ikiranga minsi c'amatora no gutegura amatora izigiwe na bose kandi atawo akumira. Ku mugabane wa Burayi, inama nshingamateka y'Uburaya irashigikiye ingingo yo kugabangana impunzi zishika 120,000 mu bihugu vyose bigize ubumwe bwa Buraya mu ntumbero yo gutezurira ibihugu biri ku mipaka y'Uburayi, aho bigaragara ko muri ivyo bihugu ariho hari shikiro ry'impunzi zija gusaba ubuhungiro. Ikigiye gukurikira nuko abaminisitiri b'intwaro yo hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya bemeza iyo ngingo bizoca bituma ibihugu byari bimaze iminsi byanka kwakiriza mpunzi ataruvugiro bizoba bigifise. Kubijanye na Iran, mu kwezi kuza kwa 10 niho y'amasezerano ya Iran kubigwanisho bya nuclear azotangura gushigwa mu ngiro. Ivyo vyamenyeshejwe kuwa kane n'abategetsi bo muri Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 niwo munsi ayo masezerano azotangura gushigwa mu ngiro. Iran niho kizotangura gukuraho ibimashine biharugwa ku bihumbi bihingura ubumara bwa nuclear bakavyimurira mu bundi bubiko. Ishirahamwe rijejwe umutekano n'imigenderanire mu Burayi OSCE mu funyafunyo ryaraneguye ejo ku munsi wa kane ingingo Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine yafashe yo gusinya itegeko ribuza abamenyeshamakuru mvamakungu 41 kwinjira muri Ukraine mu kiringo cy'umwaka. Ayo mashirahamwe amenyesha ko iyo ngingo ari kwima abamenyesha makuru uburenganzira bwo kumenyesha amakuru yabo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi FM 94 n'ibice 9 FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 turi no kuri internet radio yacu voa.com Facebook VOA radio yacu ndetse turi no kuri Twitter. Shuti z'Ijwi rya Amerika rero ubungubu ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu muri sanga y'uyu munsi twayihariye ikibazo cy'abasangwa butaka abatwa bo mu Burundi. Ntabwo ari ikibazo turi buje mu mizi yacyo yose kubera ko murabizi abatwa bihora bivugwa ubwabo barabyivugira n'abandi bantu barabibona ko bafite ingorane mu bisata byinshi cyane mu burezi, mu bucuruzi, mu mibereho yindi isanzwe, mu byerekeranye no kugira ubutaka kandi arabasangwa butaka. Uyu munsi turibanda ku bya politiki mu Burundi. Abasangwa butaka mwebwe uko mubibona mufite uruhe ruhare nyakuri mu bya politiki y'igihugu cyanyu? None se mwebwe abarundi muri rusange mwese mubibona mute? Mubona abarundi bafite uruhare rugaragara muri politiki y'igihugu cyanyu? Yego, birazwi yuko abatwa bafite abahagarariye nko mu nteko nshinga amateka y'u Burundi ndetse no mu nteko nshinga amateka ya EAC uriya muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ariko se birahagije? Ibyo byose rero muri politike gusa nibyo tugiye kurebamo uyu munsi muri iki kiganiro muri sanga. Mwese rero mufite ijambo, ariko umushyitsi mukuru ni Habimana Leonard. Habimana Leonard arongoye Uniproba, ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzabatwa ryo mu Burundi. Arongoye ni president representant legal. Turi kumwe rero uyu munsi niwe turi buganire ku buryo burambuye. Leonard, we uraho neza? Urakomeye?
Amahoro Thomas.
Yego, turaho natwe. Aho ngaho wanyuse mumeze mute?
Ego, twebwe turaho, turakomeye, turi Bujumbura, tubona gushika muri kano kanya ibintu bimeze neza.
Turabashimiye cyane rero ko mugiye kuduha uyu mwanya ungana n'isaha yose kugira ngo turebere hamwe n'abandi banyagihugu bari buhamagare uburyo ikibazo cya politiki n'abasangwa butaka abatwa mufite cyangwa se uruhare mufite, ibibazo mufite muri politiki. Mu magambo make ya rero, nk'ubu ngubu uvuze nko mu minota ibiri tuvuge uko abatwa muhagaze muri politiki, wabitubwira mu yahe magambo?
Jewe ingene nabivuga, navuga ko muri politike abatwa ari abantu bagiye barakumirwa gushika none munsi. Twovuga ko muri politike barakumiriwe kandi tuzi ko igihugu cy'u Burundi kigikorera cyane ku bijyanye n'amoko. Turazi ko no mwibwirizwa shingiro ariho abahutu, abatutsi n'abatwa, no mu nzego zose iyo bari kubarazishinga barisunga ibyo bintu bijyanye n'amoko. Ariko rero tukabona yuko abatwa batabashiramwo umengo ubumwe bw'abarundi nkuko twama tubivuga, umengo bugizwe n'abahutu n'abatutsi bonyene, abatwa ukamengo ntibarimwo muri ico kibazo.
Nyamara itegeko nshinga mu ngingo y'129 nkuko mubivuze ibanza ivuga ngo guverinoma ngo ifunguriwe amoko yose y'abarundi. Ariko nyine nkuko mubivuze ngo byibura 60% by'abaministri n'abungirije abaministri bagomba kuba abahutu, na noneho abatarenze 40%, abageze kuri 40% b'abaministri n'ababungirije vice ministre bakaba batutsi. Hanyuma bakavuga ko mo n'abategarugori bagomba kugiramo 30%. Ariko mwebwe ntabwo mugaragara, kandi itegeko nshinga rivuga yuko mufunguriwe namwe kujya muri guverinoma. Nko muri guverinoma hari umuntu mufitemo?
Novuga nti kuva intwaro ya cami ihavuye hakaza intwaro za guverinema bugo nta mutwa yigeze aja muri guverinema none munsi rero muri guverinema y'ubu guverinema shasha iheruka gushingwa nyene cubahiro Petero Nkurunziza abatwa ntibarimwo kandi haguma havugwa yuko iyo guverinema yoba ari y'ubumwe kandi nabo nyene baravyivuge yuko iyo guverinema baheruka gushinga ari y'ubumwe ariko tukabona yuko ari abahutu n'abatutsi gusa mu bisanzwe mu by'ukuri si y'ubumwe kubera ko n'abatwa basanzwe batarimwo.
Ntigombye mu ijambo rero reka duhe ijambo abanyagihugu kuri telefone dufite Laurenti reka nawe tumwumve. Laurenti we urahura komeye?
Ndakomeye mwiriwe.
Mwiriwe neza. Nuko nawe wakwivuga neza naho uri hanyuma ugaterera?
Ko nitwa Ndwayorora.
Yego.
Nkaba ndi mu gihugu cya Kenya.
Ariko uri umurundi?
Ndi umurundi.
Warahunze se?
Narahunze.
Terera rero reka twe kujya muri ibyo bibazo by'ubuhunzi hanyuma twivugire kuri iki kibazo cy'abasangwa butaka muri politiki mu Burundi.
Nkajya mvuge ku kibazo cyo mu Burundi kubene gihugu baho. Birababaje kubona politiki cyangwa umunye politiki ahanze politiki niwe mu banyagihugu ariko igihe umunyene gihugu aje kizijambo agatarigira none se iyo politiki izokinwa ryari izokinwa gute kandi abanyagihugu bose bangaye bariko barihukwako. Icya kabiri abatwa na bene butaka mu bandi dufise ubwoko mu gihugu kandi butegeza kubahirizwa ibyiriza sinyo ryari abivugako ni ryari umutwa ko tuvuga ngo muri primi demokarasi ni ryari abatwa batazwa ababonisi nabo bakajya muri politiki bakaronka ibibanza byayo bakwiye bakareka kuba ababonisi mbega niyo bagira 60% by'abahutu 40% by'abatutsi abatwa bazo baba ababonisi mbese kubera icyo bashyira muri bonisi nibabahe liberite ni muri demokarasi koko nimba bayita demokarasi ama nabo nyine bagirente bareke gukumirwa.
Niko se Nduwayo iyo uvuga bonusi wasobanura mu Kirundi ugereranije icyo bivuga neza kugira ngo abatwumva bose basobanukirwe?
Nashatse kuvuga na nk'inyongera.
Yego.
Bababwongegweko.
Kandi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi no mu nteko ishinga amategeko ya yase barimo none se ubwo n'inyongera ntabwo babarwa?
Oya, ku isanzwe igihugu ntigitwagwa n'ishinga ya yase gitwagwa guhera hasi. Ntabwo watumwa abashinga amateka kandi hakina batsaba hari ngo nuko babongiweko. Nayo yase bazimaze igihe gito bibashyire organisation bapanga umugambi bakurikije demokarasi nk'uko ivugwa ko ari yo demokarasi ama umwene gihugu wese ashyikije ikibazo yisanzuye ntahigire ikibazo cyiwe hanyuma bajye muri leta sero n'ubungane.
Nduwayo urakoze cyane.
Urakoze namwe.
Pacel urahura komeye?
Ndivyura.
Ye n'amahoro. Nawe wakwivuga naho uri hanyuma ugaterera kuri iki kibazo cya politiki n'abasangwa butakwa mu Burundi?
Ego ndi Gitega. Bwa mbere mbanje kuramutsa umutumire
Habimana Leonard niko yitwa.
Ego. Nkabashimira kandi kuba mwatumiwe kubera nawe iryo shyirahamwe ryabo n'iryo novuga mu mashyirahamwe y'abasangwa butaka risa n'iri fisi jonja rininiya. Icya mbere nacyo numva notangura kuvuga ubwa mbere ni icyiyumviro.
Yego.
Ndashima ukuntu abasangwa butaka ubu mu bisanzwe ubuzima bwabo bumeze kuko kera bari babayeho cyane nabi gusumbwa ariko ubu baravuye muri twa tuzu tumwe twari dusakaje ibyatsi ubu leta yarabubakiye amazu meza naho ntuvuga ngo ni meza cyane ariko rero nshinja kuri urwo ruhande rwa politiki nk'uko yabivuze biraboneka yuko hakiriho agahaze mugaborera ko gahaze ndakabashyira ko nabonyene.
Yego.
Birambabaza cyane rwose uravye kuva mu matora ya mbere
yo mu mwaka wa kangahe?
Oya, nk'aya y'ubu. No ku mukuru w'umutumba ukabura n'umusangwa butaka n'umwe yitoza
kandi mu mitumba bahatuye.
Yego, hozi gina namwe numvise wabamusizemo. Ariko mvuca usanga umenga nabo nyine barikumiye. Iyo wikumira ubundi nawe nta wundi aza kuguha uburenganzira bwawe wenyine utabanje kubugwanira. Umva, iyo nicyo gituma nashaka kumusaba ngo bongere baze barahimiriza kugira ngo nabo bagire iryo shaka ryo guharanira ibiki bya politiki. nuko yo abafashije cyane igihugu cyica abahutu cyica abatutsi gusa ariko nabatwa nabo ni iki wabo ariko urabona none ko abahutu n'abatutsi bo bamwe ariko bararondera nyene batwara bakaja kurondera amajwi hijya ni ariko ugasanga nta musangwa butaka n'umwe arimo umva birababaje cyane hanyuma ikindi nacyo
ye
yoshira hamwe improper mu minsi yahera by'ukuri sindakubesha yari ishyira hamwe ryiza cyane rikora ibintu byinshi vrema abantu bose bakavuga ati nukuri abatwa cyangwa abasangwa butaka biragaragara yuko bagiye kwisununura batera imbere nk'abandi ariko rero izo obyamaze igihe gito ubiyoshyira hamwe gihe ntacyo nkibona ninagwa mu mumbarize ni biki byabaye habuze iki abantu bahari twaruko tubazo fise rero mumbarize muzamukoze
ye pacero urakoze kandi yakumvaga Habimana Leonard rero arongoye Uniproba ishyira hamwe mpuza batwa mu Burundi icyo kibazo mwacyumvise ngaho rero ni musubize Pacel
ego murakoze cyane kandi ndashimiye na Pacel ko yashoboye nawe nyene kuba turi kumwe muri kino kiganiro ariko rero icyo twashaka kumubwira nuko mu byukuri nuko wewe yo batabikurikiraniye hafi ariko twebwe tubikurikiranira hafi turazi yuko abatwa nabo nyene bafise ishaka rya politiki ariko icyo tubona nk'intambamye nuko amategeko y'u Burundi asanzwe yubakiye ku bwoko dusanga akumira abatwa bigatuma nabo nyene bace bacika inkokora zo kubandanya bagira politike nk'uko byategerezwa akarore nomuha nuko abatwa haba mu migambwe barimwo baragiye baragize kampanye mu migambwe itandukanye hariho mbere nabo bari bashizwe ku ntonde z'abashinga amateka mu migambwe urumva yuko ibyo byose ni intambwe biragaragara yuko nabo batwa bari bafise ishaka ry'uko bokurikirana ibya politiki hanyuma yavuze no mu kumitumba ati byukuri nta batwa bitoje kumitumba naho nyene twovuga yuko ntiyaronsa karyo ko kubikurikiranira hafi kuko twebwe turazi yuko hari abatwa bitoje ku mitumba kiretse gusa ko naho bitoje batashikirwa ngo baronke ikibanza cya mbere cyangwa icya kabiri ariko hariho uburorero usanga tuzi aho usanga abatwa bararonse ikibanza cya gatatu cya kane nibuka ikibanza cya kane ikibanza cya gatanu kubandanya uduga ariko ikibanza cya kabiri cyangwa cya mbere mu kumitumba ntibashikiriwe rero ni naho tukiraba akagihaze ni intango iryo shaka mu kwerekana iryo shaka ariko turazi ko nko mu mwaka uheze hariho abashikiriwe kumitumba bararongora imitumba kandi turabazi turazi nko mu ntara ya Mwaro muri komine ya Rusaka twari dufiseho umutwa yararongoye umutumba kandi urumva ko yararongoye abahutu abatutsi n'abatwa nukuvuga rero ishaka turarifise ahubwo gusa nuko iyo batabikurikiranira hafi by'ukuri ngo amenye ibiriko biraba kuri tere
niko se Leonard nkubwo ngubwo ko muvuga yuko mufite iryo shyaka ryo kujya namwe mu gupiganwa mu guhangana mu bya politiki ubu ngubu uko muhagaze muri izo nzego z'imitumba murumva mubyishimiye
twebwe gushika ubu aho amatora ahereye ku mitumba ntiturashobora kwegeranya ibiharuro ngo tubone by'ukuri abatwa kumbure hari n'igihe wasanga hari n'abashikire bakaba ba mbere ariko inkuru zimaze kunshikira nuko atamutwa yabaye wa mbere cyangwa wa kabiri ikibanza bafise aho ngeza uno munsi bahera ku kibanza cya kane muri iyo mitumba
radio ijwi yego komeza
ikindi twovuga yuko mu bisanzwe ibibanza ofisi usanga tutabyishimira by'ukuri kuko hari nk'igihe usanga hari mutuntu twinshi nk'ubu iyo bariko baritoza hari aho wasanga hari abifise akagira icakoze ariko abo batwa wasanga kenshi bataronse amikoro kugira ngo nabo banezereze abazobatora ariko aha babandi wasanga baronse nyene babanezereza ugacu sanga rero baronse n'ibyo bibanza bya mbere cyangwa ibya kabiri nuko no kwishura cyo kibazo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira muri iki kiganiro muri isanga ku ruhare rw'abasangwa butaka ni ukuvuga abatwa mu Burundi mu rwego rwa politiki. Kuri telefone dufite na Vincent. Vincent urahura komeye?
Mahoro cyane.
Ye na mahoro rwose. Nawe wavuga aho uri n'uburiwe neza hanyuma ugaterera?
Oh, ndi mu Gisagara cha Bujumbura.
Yego.
Tunashaka guterera kaboneka neza ko bashangwa butaka. Hari ikintu coba cariyunguye mu myaka 10 iheze.
Mu bya politiki?
Oya, ko kugereranyije kuraba nk'ahantu bahora baba cyangwa uko bameze. Ko hari nk'ikintu babariyunguye ko nk'umwaka uge nk'umwana ubu aragerageza guhonera mu ishure kwiga naho atari bose mugabo uraboneka ko n'imvura iragwa ntikwire hose. Cyo gituma rero isaba leta nyene n'inzego zibijejwe ko bobafasha kubandanya batera imbere kandi ikindi nyene n'amashyirahamwe yabo nyene nayo akagerageza kubafasha kugira ngo nabo biteze imbere bagaragare nk'abandi we bajye mu mashyirahamwe bagaragare nyene habaye nk'umunsi mukuru nabo nyene bagerageze kugaragara bahaye mikoro nabo bavuga ijambo nyene bavati.
Niko se Vincent, mu rwego rwa politike rwo ubona abasangwa butaka bahagaze gute?
Ntacyo navuga muri politiki kuko jesi nkurikirana politiki cyane 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 ku bintu bijyanye no kwiteza imbere.
Nuko urakoze cyane.
Nakoze namwe kandi rero turabashimira cyane ko mugerageza kuduha ijambo umwe umwe akavuga nze muradutumira n'abandi bantu nyene mu mpande zitandukanye.
Turabashimiye rwose namwe mwese uko mungana mutubwire ayo magambo aratunezeza. Ngaho rero urakoze cyane. Niko se Habima, urwego uyu muhungu Vincent avuze ku kibazo cy'imyigire muri politike birazwi ntabwo wayigeramo utiga bihagije. Abatwa ubu ngubu bariga bihagije?
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe mu minsi yahera cyahora ari urwitwazo aho aba bene wacu abahutu n'abatutsi bavuga bati nta mutwa twoshinga ibi na biriya ati kuko bisaba amashuri. Ati abatwa rero nta mashuri bafise. Ivyo rero byari bya kera. Muri no minsi turabona abatwa turabafise kandi bize mbere ibintu bitandukanye. Uri abize indimi, uri abize amategeko, urabize za ekonomi, aho bose turabafise. Ivyahora rero ari urwitwazo. Nibize biguma ari urwitwazo ngo abatwa ngo ntiboronka bo bahashira kubera batize. Ubu rero abatwa barize bariho bashobora gukora iyindi mirimo nk'abahutu n'abatutsi. Reka ikindi twovuga nk'akarorero nk'ejo bundi aho baheruka gushinga guverinema barashizemo tugerageje kubibutsa na guverinema igizwe n'abantu n'abaminisitiri 20 muri abo harimwo abahutu 12 n'abatutsi 8 bagaca bavuga bati muri abo harimwo mbere n'abadafise aho begamiye nko mu bya politike dufate bati nk'umushikiranganji ajejwe ibibazo bya gisirikare eka n'abandi bashika batatu. Ibyo rero ni ibintu byatuma tufise akayira twocamwo kugira ngo abatwa nabo nyene bashobore kuja muri izo nzego. Nkaje bavuga ngo n'imiburiburi 60% b'abahutu cyangwa ngo n'imiburiburi 40% b'abatutsi hanyuma ngo n'imiburiburi 30% b'abakenyezi. Iyo barenze bavuga rero bati n'imiburiburi ntacyo buza ko bashiramwo n'abatwa ni ukuvuga yuko hariho inzira bocamwo uretse ko baca bitwaza ngo amategeko ngo ibwirizwa shingiro ntibyemera. Mugabo twovuga yuko hajya abavuga ngo ibwirizwa shingiro ntibyemera nuko kuba ari kwikunda kuba ari kwa gukumira abatwa kugira ngo ntibababone muri wa mugu wabo babashikira nganji bagaca batangura kuvuga ngo byabiciye kubira ngo nibwirizwa shingiro tukavuga tuti namba na gatoya no kwikunda kw'abahutu n'abatutsi ahandi ho amategeko ntabuza ko abatwa boja muri guverinema hanyuma ikindi baraheruka gushinga nako gushiraho abaguverinema no kuvuga abayobozi b'intara baravuga neza Noire sur Blanc bati ni bangana bose hamwe 18 muri abo bakavuga neza bati abahutu ni 14 n'abatutsi 4 tukibaza tuti none abatwa sabarundi muri iyo politike yabo y'abahutu n'abatutsi tuvuge yabo kubera badukumira kubera iki batovuga bati abatwa nabo barakeneye kuja muri ibyo bibanza bakumva yuko iyo bari kwaravuga abahutu n'abatutsi bagaca bumva yuko ubwo nyene nabatwa bateza kuja muri izo nzego hanyuma
yego
muri iyo politiki nyene hariho aba ambasaderi iyo bariko barashiraho aba ambasaderi abaserukira igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu naho nyene iyo biciye mu nama nshinga nkenguzamateka baraza kandi mu kuba prezanta mu kuberekana bavuga bati naka n'umuhutu naka n'umututsi no kuvuga yuko nticari ikibazo uretse yuko abatwa aribo bonyene bagikumigwa ariko bikagirwa n'abantu twovuga ko batatezwa kubigira kuko barenze bavuga bati byugururiwe amoko yose ari amoko yose rero umve yuko mwemoko dufise n'abatwa barimo hariho n'ibindi bibanza
reka tuze kubigarukaho muri ibyo bibanza tubanze tuvuge nk'ibirebana na guverinoma nk'uko mwarimu bikomojeho nyine ko akarongo ka mbere kavuga ko guverinoma ifunguriwe amoko yose y'abarundi kandi umukuru w'igihugu yavuze ko iyi ngingo igomba ashaka kwizahinduka mwebwe mwabigiramo uruhare kugira ngo ihinduke mu buryo noneho namwe mubona umwanya wo kujya muri guverinoma mu nama y'abashikiranganje
twebwe uruhara twagira twasaba yuko ahanini iyo bariko baratuma ko amanama araba ibintu nk'ibyo arabihindagurika ry'amategeko ko batoza barashira inyuma abatwa twofata nk'akarorero mu manegosiasiyo aba ariko araba mu biganiro biba biriko biraba hagati y'abarundi bakumva yuko abatwa nabo bategerezwa kujamo kugira ngo nihagire icyo bapfundize ku ngingo yica nk'iriya nabo babe bivugiye bavuge bati iki turabona ko cyorohereza abahutu gikorohereza abatutsi mugabo abatwa nta kiborohereza kirimwo twofatira ngaho cyane cyane kuri ayo mategeko iyo ariko arahinduka bakumva yuko bateza gushiramwo abatwa kugira ngo nabo bashikirize ibyiyumviro byabo rero kenshi ko tumaze kubibona nuko iyo bariko baratumira usanga abatwa umengo ntibababona no banka karorero ubuheruka byari ko bibera kuyumbura twebwe twageze tuti ntidushobora kumva ibiganiro biriko bibera ibujumbura ntibadutumiye hanyuma natwe ngo tugume tureza amaboko twarashitsaho ibiganiro biriko birabera kandi turasaba yuko bodushiramwo cyo gihe baratwumvirije hanyuma baraheza baraduha icicaro turicara ariko igitangaje nuko twagiye nk'abavumbyi naho bavuye bakadushiramwo ntiturabavumbyi mu gihugu cacu turabaroni nk'abandi ico kimwe n'abahutu n'abatutsi ntiturabavumbyi rero muri iki gihugu c'u Burundi bumve yuko twese tugifise ko uruhara
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na Habimana Leonard arongoye Uniproba ishyirahamwe mpuzabatwa mu Burundi turi kumwe ariko n'abanyagihugu batandukanye ku bibazo bya politiki n'abasangwa butaka uruhare babifitemo mu gihugu cyabo mu Burundi. Kuri telefone dufite Gabriel. Gabriel, uraho neza?
Turaho, mwiriwe.
Mwiriwe neza, urakomeye?
Turashima.
Wowe uri hehe?
Mboni Gabriel banza witone ndi Bujumbura, ndi munyamanga mukuru nkaba n'umuvugizi w'umugambwe w'ugwaruka APDR, urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe.
none icyo kibazo cy'abatwa no muri politiki wakivugaho iki wowe?
Ubwa mbere n'umugambwe ya PDR turashima cyane, turabye bibanza abatwa bafise, turabye na porcentage bafise mu gihugu, tukaraba n'ibibanza bafisemo n'amashinga mateka mu nama nkenguzamateka. Nukuri ni intambwe idasanzwe, kandi tugashima ko intwaro ihari ubu yafashije ko abatwa batera imbere, baronka amazu, bariga, baratera imbere mu bumenyi. Ni ikintu kidasanzwe cyane. Kandi mwibuke nuko iyo ibwirwashingiro iyo rihinduka cyagiye mu 2013 mu kwa 12 bari babemeye ko baca bahantu umushikiranganje. Umva ko byari ibintu bikomeye gose. Hama rero tuba tugavuga duti nk'abanyepolitiki, nukuri abatwa bashima ibyo bafite. Bafite abashinga amateka batatu, bafite abakenguza amateka batatu, kandi ubwiza urabe ibyo bintu bakabahereza batagiye mu higano. Ni ikintu kidasanzwe cyane. Hamare nyine rano nubahereza nukuri ko bariko bariga bagashika kure, kandi kwa tubona ko ariko arangiza amakaminuza nibare baze bakurikirana amatangazo hari ubuzi basaba ubuzi nk'abandi, hama baje mu migambwe kugira ngo mu migambwe bagire gute babone kuronkira ibibanza, kuko byose bica mu migambwe. Nta mugambwe w'abatwubaho, ni mugambwe w'abarundi bose. Hama nabakabona kuja ku ntonde baciye muki baciye mu migambwe. Hamwe mwene data Vincent yari kuvuga ngo mu nama ziheruka niba batumiye ntibashobora gutumira nk'abatwa, botumira nk'amashirahamwe bagatumira nk'imigambwe, kuko hagiye haba imigambwe y'ubwoko, hakaba imigambwe y'abahutu, imigambwe y'abatutsi, imigambwe y'abatwa. Ibyo bintu mu Burundi wasanga dusubiye mu kandi kaga kadasanzwe. Njyewe mbona rero kuno muhanura ko by'ukuri ko bamaze kubwira amashirahamwe y'abatwa nibagende bigishe abatwa, baje mu mugambwe nka PDR bagire umugambwe tugukorereho ndetse tubashyire ku ntonde kugira ngo baronke ibyo babiri yakuye, gusumba ko baza barasaba ngo abatwa abatwa babahereze, kandi ko by'ukuri mu migambwe tutobibagira.
Niko se Gabriel, hari utuntu tubiri uvuze nifuza ko wasobanuraho kurushaho, nako ni dutatu. Akambere, wavuze yuko ngo bari babemereye ko bazagira umushikiranganje, ubu ntawe bafite, icyo uraza kukivuga mu migambwe barimo ariko ntabwo babashyira imbere. Icya gatatu uti ntabwo babahereza, nyamara itegeko nshinga rikavuga tuvuge ngo abategarugori, ni ukuvuga abakenyezi, bo babahereza. Kuki se abatwa batabahereza? Vuga kuri utwo tuntu dutatu.
Murakoze cyane. Ubwa mbere iryo shingiro ryari guhinduka mu kwa 12 ko mu 2013 harimo ingingo y'uko abatwa baronka umushikiranganje,
ariko iryo ntiryahindutse, ntaririho,
ntabwo ryabaye rigihinduka. Urumva ko ritahindutse nta kundi n'ibihangano. Hama icya kabiri avuze ngo n'abagore bo barabahereza mugabo abatwa ntabwo berekana ibyo ari byo, yende baza kuba harimo n'amashinga amateka kubera hari ikintu cyanditswe, kuko nicyo cyatumye. Kandi umenye ko abagore babakura mu migambwe babagiyemo bakavuga bati mu migambwe batange ibice 30%, mugabo abatwa bo bakura amashyirahamwe y'iwabo, ni ukuvuga ngo niba baragiye no kunigana ku rubuga. Iyo ni intambwe idasanzwe babagize gute baronse. Nicyo gituma rero by'ukuri abatwa bamaze gutera imbere. Hama kandi nkabandaenda bankuraja n'ukuri baze mu migambwe tubashyire ku ntore twababonye, kuko batwa ntibaboneka bagaca bashaka ngo abatwa mugabo babahimirize baze mu migambwe ya PDR irahari, twari abantu bete babura baze twafatanyije n'umugambwe y'ipro n'amatora, nta batwa bari barimo ariko baze ubu mu 2020 baze barimo.
Mwebwe muri PDR nta mutwe mufitemo?
Twebwe tubafite ahantu ingozi honyine hamwe ni Bukinanyana, kandi Bukinanyana aho tubafise twari abahimirije bajye kwitoza. Najya mbeje ndakivugiraho hariho umutwa umwe yatowe kuba kurongora umutumba ni mu ntara ya Cibitoke, ahantu bita Indora, hariho umutumba umwe watowe ku mutwa n'ubu niwe chef de colline, niwe warongoye umutumba.
Aturuka mu ishyaka ryanyu?
Mbo kubera kwitoza bitasaba imigambwe, twe twari abahimirije ati mugende mwitoze kwa twe kiwanyu, mugende mwitoze. Bayagi yarirukanka aritoza, yarabaye umukuru w'umutumba mu ntara ya Cibitoke ahantu Indora, hari umutwa arongoye umutumba. Magani ya PDR yagizemo ingufu ati ni ukuri ni mwiyamamaze ko bidasaba imigambwe mugire gute murari ku mushikirwa, kandi yarashikiriye.
Gabriel wo mu mugambwe wa PDR ndabashimiye cyane.
Namwe turabashimiye cyane, kandi tugashimiye ni Radio Voix d'Amérique kuri jambe kumuhereza Abarundi, kuko tuba dufite ikibazo cy'amaradiyo abantu kuri baragererwa cyane ku mbere ya day one gose
murakarama rwose tudakomeje rero kwibanda mu magambo Habimana nanje reka duhe ni jambo nanone abandi bagikomere bagitegereje ku mirongo ya telefone noneho Habimana aze kubifatira hamwe abivugeho neftari ngaho terera
jese na shakera na nisho no hanuruwa ya suruki ya watu yogerageza agahimiriza leta igakore akabira abanyagihugu bose idakuye ati ubwo kwaturuke cyangwa uko ariko bwo twita uko turi mu bwoko buserukiwe tubara yuko mwanga tuserukiwe bidakuye kwe
ye urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika dufite kandi kuri telefone Placide Placide uraho neza
ndaho ndasomeye ndaho muraho
ye wowe uri hehe
je ndi Montreal muri Canada
urumutwa
ndi Montreal muri Canada oya sindo mutwa
uru murundi
ndo murundi
terera none ku kibazo cy'abatwa muri